Kumutu wakabili rutangu ye hawurani ishijuwe ya masura bili ya kabara wa polisi wa bili wa hura barongo yumurgui wa polisi wa rujerwe ukingiru zimabugiwe abo wale mkishijuwe kubega yali ya sabze kovaja kumubu gira kuchaha ya gili zuwa chukutungi virguani isho wa dafiti uruhusha lasana babu guruza nije mbuza wabuze kubega wambele ya siguye komu hivisi kanyigihe ya rangi jikiri ngochiwe ya sizele se mugenziwe virguani isho vzose zari kukirimba kwa abunyoni numugi wasigi wa mabanga we ya vuga komu nyuma ikangu yaboni gisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeze amenya icyarimo ni kumwe mu bari mu rubanza no kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone adusaba kumwidondoro wiwe to uvuga kuri uyu wa mbere General Bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusurira kucaha cyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha mu ntayi cyese kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje na nkana igitigiri cy'ibirwanisho basanze kumuhaniwe yonge agira ati igitangaje nuko ministere publique itigeze yandika nimero ya buri kirwanisho chatowe wanje kuri uyu wa mbere yari yavuze ko nibikoho bitera marokete vyapfuye igendereza n'igipolisi vyasanziwe abamwagiriza babishize mu gitigiri cy'irwanisho yaratunze Bunyoni we yaburanishijwe kucaha kimwe cyo gutuka umukuru w'igihugu mu byari bisanzwe ku rutonde rwatangajwe n'ibiro by'umushyikirizamanza akizigenza wa Republika mugabo mu mizi hiyongereye ko icyo kwita umushikanganje wa mbere amazina ibikoko sentare yemeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse Bunyoni n'umufaso ni wiwe bitumushikanganje wa mbere w'ubu Gervain de la Cobuci impene ku bwa sentare zo bisano kwa kwa mutegetsi ubumuntu arenge yobe Bunyoni yasiguye avuga ko arakazina kubuhizi bita Gervain de la Cobuci kandi bazinanye ko nabandi bagenzi babo igihe bari bakiri ku rugamba bagwanira mu murwi warwanya ubutegetsi watende David de wabo uhinduka mugambwe uri ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka w'2000 kubyerekeye gutuka umukuru w'igihugu sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na Bob Rugurika umuyobozi wa Radio RPA ikorera mu buhungiro aho yita President Evariste Ndayishimiye kwa Libubuzera nigikoresho kisamira gikoreshwa mu gucuranga cyane cyane kizwi muri Afrika y'Epfo cyamenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'ikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2010 ubuseruka leta muri urwo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushyire ingufu zose kuri Bubuzera kugira dosiye tuyihutishe ibyo ku bwuseruka la leta n'ubutumwa buhinyitse bwavuga ku byerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu ubuseruka leta yavuze kandi kuri icyo gihe Rugurika yari yatanguye yandika asaba amafaranga Bunyoni Bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire bisigura mu kirundi ngo ni byiza cyane nzokora ibishoboka byose niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu ntaye cyese n'uwagiriza Bunyoni bwavuga muri sentare General Bunyoni yagaragaye inshuro nyinshi abwira ubuserukira leta muri urwo rubanza ati reka amaranga mutima n'ibishobisho werekana ibyemezo n'ibyagirije ibyawe aho kuvuga ibyo wiyumvira gusa nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitwiganiye ku bijyanye n'icyo cyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu yongera agira ati nimuzane ibyemezo niba hari amajwi cyangwa ikindi kintu kizerekana yongera ko ati umuntu hanirwa icyaha ugatwe kiwe bwite mu mategeko murarengutsa Bob Rugurika yabyanditse bisigura sentare yavuze ko naho atavyanditse wenye n'ubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija niyo biva kuri uyu wa mbere Bob Rugurika yabwiye ijwi rya Amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikanganje wa mbere muri urwo rubanza abifata nk'ibitutsi arenga yome Bunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajyanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya Gitega ku murwa mukuru wa politike afungiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza yarisoma mbike wa Bunyoni amaze kwiregura ku byaha bine kuri cyenda yikekwa ko abandi mu baruye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubafite ijwi ry'itegetsi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazi mikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatatu mu ibohero rikuru rya Gitega aho Bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka atagihindutse nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa indwi igahera hamenyekanye ibihano sentare isabira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafatwa nka kimwe mu bihangange ngiye mu gihugu cy'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.